girahuba ubahwe
hari ha maradio abantu babatanguye kumva kwa jya maradio yugawe bace batangura kubona bati kuvundo munsi rero ko bugaya maradio kuya ntango abantu bumvirize ko divyo twabara twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
kwahunze intambara yiki yimbonera kure ishaka kutwica
girahuba ubahwe
girahuba ubahwe ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi iyo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima
nitwo sigi ngorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none musi ko tugifatanye mu nda
girahuba ubahwe ni ku minsi yose ya gatatu ku saa 11 n'igice gushika saa 12 z'umugoroba
mwiriwe mwese bakunzi ba radio inzamba asanzwe ikaze mu kiganiro canyu girahuba ubaho co kuri uyu wa gatatu w'igenekezo rya kane nyakanga mwaka w'ibihumbi 2019 ikiganiro gisanzwe kibaganira ku bijanye n'impunzi aho ziherereye uko zibayeho n'uko ziteje imbere
girahuba ubaho
uyu munsi rero tuzakubaganira ku bijanye n'umugambi ishyirahamwe HCR ryatanguje kugira ngo bamwe mu mpunzi zo mu bisagara bashobore kwiteza imbere uwo mugambi rero ukaba ari uwo gutanga amafaranga agera ku bihumbi 200 by'amadolari y'abanyamerika ku mugwi ugizwe n'abantu batanu abazotsindira ayo mafaranga n'abazoba bashoboye kwerekana no gusigura neza umugambi wabo wo kwiteza imbere aho gushona guteka kunyonga ikinga kumwa abantu eka nibindi iyo migambi yagiye irashikirizwa na bamwe mu gwaruka gw'impunzi gwari gwakoraniye hamwe kugira ngo basigurigwe uko ayo mafaranga azotangwa mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali ishamu hase rikaba ryamenyesheje ko gifuza ko abazoronswa ayo mafaranga bazoshobora kwigisha izindi mpunzi gucyo benshi bagashobora kwiteza imbere Thierry Ndwayezu numwe mu gwaruka rugwari ngaho umujyi wa Kigali yari mu bari baje gusigurirwa uwo mugambi akaba yahunze kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 aho yari asanzwe afise impano yo kwigisha umuziki akavuga ko n'ubu ari byo akora kandi umutunze muri kinogi
nkora majiste mu muziki yerekanye n'umuziki n'ibyo nkora cyane ndaririmba ndi umu artiste ku giti cyanje ndetse ndacuranga nshima nkazo sefu gitaro piano même drum nkaba n'umu artiste nkaba n'umu leader nkabasha no kubyinisha n'abandi juste ni passion yanje kuva kera no kuva ndi Burundi nari nsanzwe ndi umunyamuziki narabikora na participe no muri za pre musique 2014 barabizi samaze kugera ino nitwa kuko cari yari passion yanjye cari kintu kiri mu buzima bwanje umva nta kindi kintu niyo gukora ndonka uwo mujyango wo gushora gukomeza gukora ibyo nyene nuko kuvyumvira nyene bishiramo inkomezi cyane birantunze kuko nibyo binyishurira inzu nibyo bimwe byo gufungura nibyo binyambika ikintu cyose nyene ndagikura muri iki ingorane zozo ni nyinshi cyane urabizi nko iyo uri kurakora ibintu atari muhira usaba ibintu byinshi cyane
Ipe inkomo nyinshi mu mutima ziri mu kunyica abiwacumura umega mwacyakoma abiwacumura umega mwacyakoma
Thierry abandanya atubwira ko hamwe yogira amahirwe akaba mu bazoronka ayo mafaranga indoto ziwe ari kurondera inzu nini yo gukoreramo akagura n'ivyuma vy'umuziki byari bisanzwe bigura amafaranga menshi gucyo akabandanya ubuzima bwiwe neza atangorane afise
se projet gukora nk'ishuri nka burugo buryo bwo gukora iyo projet kuko naye amafaranga yandi umuntu aronka ariko araririmba chance yagiye nko kuvugiriza umuntu kanaka mamoga maje kumuvugiriza akamwishura usanga ari ayandi yo kwishura iyo nzu gusa chance kubona ibyo ushobora kujya no kwambara ufite besoin primaire gusa dusanzwe ariko udashobora kuba wakora projet yawe yagutse ingorane ya mbere rero nuko kuba warufisiyo idea kuba wakora nka project abaterekangira ishuri ko twadusa abantu benshi cyane tugenda twigisha mu ngo zabo ariko byari bikiye ko umuntu ashaka kuba selokasiyo yiwe personnelle ashaka kuba tike n'ikibanza cyanje nigishirizamo kizwi so kujya kubikora rero hasaba ibintu byinshi cyane ugomba gusema inshima yawe kandi inshima zirahenze ntizigura make gitaho ya make biri kuri 200,000 to 250,000 piano ya make yo kwigishiriza kibiri kuri cafe 500,000 bande drum gucyo ya make biri kuri 800,000 so urumva ko ari ibintu bisaba bije ndende kujya muri studio bisaba amafaranga hari indirimbo zanyu se nakoze ama video audio so ibyo byose kugira ngo bikore bigenda bisaba uburyo bwinshi cyane kandi usanga burengeye bwa buryo dusanze dukuramo muri twa tundi duke duke gucyo nje ndumva je n'umugwi wanje nkamwe bibaye si bibaye byo nkayatsindira koko icambere ndumva ko maze kubona ayo mafaranga so ni 2000 dollars en tout cas umuntu arashaka kugerageza akaguramo bya byuma bike bishoboka ya keyboard irimo ya guitar irimo peut-être umuntu agafata n'inzu kanaka ahantu none nkatangura ya projet y'ishuri so byaba byiza cyane kuko nk'ubu nk'akarero nk'umunyeshuri iyo mbonye umunyeshuri umwe umwabanyishura pepe 40,000 to 50,000 per mois so hari n'igihe bishika umuntu akabura n'abanyeshuri 10 ariko hari n'igihe bagenda kuya kumuntu atarase cha kibanza bashiramo cyangwa se nazayense maze kwishigirishiriza ko n'ikibanza kizwi ntacho mfise ugasanga ibyayo ma opportunity yose ndatakaza so maze kubona amafaranga rero nkakora rya shuri rifise na bya bikoresho bihari bikora so byaba byiza cyane bikafasha na ya public yarinzi aho rikenera ko ndayigisha kuba hari ikibanza kizwi adresse iri direct bansangamo so byaba riterambere rero kuri jewe naba mbonye rifandika pe
ikiganiro kugira ngo ubahwe kirabandanya ikana Sofia bihora ubusa numukobwa w'imyaka 24 yiyumvamo ko afise ingabire yo gusuka ibisuko aratubwira uko yahunze naho yumva ashaka gushika nk'impunzi aramutse aronse ayo mafaranga yo kwiteza imbere
niba mwana nyene nakuriye mu cyaro naye navuye mu cyaro nyene kubera sinari niga nta bufasha bwo kwiga niba twari dufise njya mu mujyi nyene ngiye mu mujyi gukora akazi ko mu rugo ababo twakorana barahunga bo nyene turazana ariko bo baciye bakomeza nyene baje Bugande jewe nyene cyane ngume hano mu Rwanda nize kugenda mpura n'umubyeyi haramfata nyene aranyitungiye gucyo nyene gusa akanyo nta kintu fisa novuga ngo ndakora ko igomba kuba umubyeyi icabonye aram
ko ubise uvuga ko ushobora kubuzi gusuka byo wabimenye gute
jewe ni kintu kiri muri jewe ha umwana wo mu rugo nifashe ndamusuka ndabishobora bisuko bira mu maraha amezi atatu nta cyavuyemo tuvuga ati ndafise impano yo gusuka nyene na babyeyi tubana barabibona kambwira ati nuko ataburyo two kwigishije mu manda basuka nkanje ku muntu w'impunzi mbashije gukurikira iyo mpano yanje nkayitaho nshobora gukora nkaronka twatundi nifuza kubera iki ndabikesha impano yanje
ndega bishite ukaba umwe agiriwe amahigwe akatogwa ubona ayo mafaranga azogufasha mu biki
ayo mafaranga umfasha mu bintu byinshi cyane nkubu kwiga gusuka ni ibintu byiza cyane kuko ndanabikunda nkubu ndose amafaranga icya mbere ni ukwiga nkabona certificat ituma noja gusaba ahantu hari hose akazi akakampa kubera ko ndifitiye ubumenyi cya kabiri nshufasha kwiteza imbere nanjye nyine nkaba umuntu ashoboye kwiha icyo ashaka n'abandi bagenzi banje tungana nabo bafite bene icyo kibazo nabo ashobora kubabwira ati muze dufatanyirize hamwe dukore yego tubashe kwiha ibyo tutadushoboye kwiha
Kula ni si non si, si je na
nabishatse ubu ndarabishitinye narifite inzu nziza cyane mana fashe umurundi ubone amahoro
Jean-Marie Ndayisenga we akaba ari umwe mu mpunzi z'abarundi yigeze kuronka ifashanyo nguzanyo ayihawe n'ikigo Maison Shalom hari mu mwaka w'2018 ubu akaba yarashoboye gushinga akabare kiwe Inyamirambo aha agahanura abo bazo babaronse ako gafashanyo ko abomenya gukora cyane kandi bakamenya ko ari agafashanyo ko kwiteza imbere ntibace bagenda ngo barere amaboko
akagore no bagumira nuko ayo amafaranga baba baronse amafaranga y'ukunezerwa n'amafaranga yo gukora kugira ngo biteze imbere kugira ngo bave bagabanye ibibazo baba barimo imbere y'uko batarata bareke kwama bazerinze n'ugusaba ariko bashyira imbere ibikorwa ko bagize n'Imana bakaronka nako gafashanyo kugira ngo barabe yuko bakwiteza imbere bateze imbere n'imiryango yabo ubwenge se ubundi kugira ngo amafaranga guhire ubwa mbere bwo gutangura kumenya yuko aya mafaranga atari ayawe umaze kumenya ko amafaranga atari ayawe icyo ukora ni ubwitonzi kuri aya mafaranga ubwitonzi bwo kumenya yuko ayo mafaranga ategerezwa kwishyurwa kugira ngo abandi bayaronkemo inyungu nyuma ugakora ukamenya yuko utegerezwa gukora kugira ngo ayo mafaranga uyabyaze inyungu nk'ibyo bita kuyabyaza umusaruro iyo niyo krende ye nubaha uronse amafaranga nk'umuntu uronse amafaranga umenye yuko ayo mafaranga uyaronse kugira ngo uyakoreshe kandi uhaguruke ukore wewe nyine kugira ngo ayo mafaranga uyabyare ayandi
Ino ngaha dusozereye ikiganiro cacu gira huba waho cyo kuri uyu wa gatatu aho twariko tuganira ku bijanye n'umugambi shamwe se ryitaho impunzi yazanye wo gutanga amafaranga ku mpunzi kugira ngo bashoboreye kugira imigambi mito mito yo kwibeshaho Bera Gloria Kinura kawarije na kiyoshikirije mfadikanije na Innocent Kubwimana ari mu buhinga bw'ivyuma naho ubutaha
Girahuba ubahwe
Hari ha maradio abantu babatanguye kumva kwa jama radio yugawe bace batangura kubona bati kuvundo munsi rero ko buga ya maradio kuzanyangwa abantu bumvinize ko dige twabara twumva abantu bace batangura kuvuga bati rero kiranyazwe
Kwahunze intambara yiki yimbonera kure kishaka kutwica
Girahuba ubahwe ni ikiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima
Nitwo siga ingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
Uko twahunze dufatanye mu nda none muzi ko tugifatanye mu nda
Girahuba ubahwe ni komisiyo yose ya gatatu ku bisacu 11 n'igice gushika 12 z'umugoroba